Yeni Radyo İzmir'de Amerika. Radyo İzmir'de Amerika, ivugiri Washington DC mu Kirundi ne Kinyarwanda. Shuti zacu mwaramutse amahoro. Ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi, ni ku mirongo migufi, metro 25, 31 na 41. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, Dr. Denis Mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka w'2018, yatangaje ko azokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba mu kwezi kw'12 k'uyu mwaka.
Mwansabye ko nanjye nashyiramo uruhare rwanjye, nemeye kubabera umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu wa Republika ya Demokrasi ya Kongo.
Uyo ni Dr. Denis Mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka w'2018. Tukivuga kuri Kongo, inteko za leta FRDC n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 babandanya guterana amajambo ku ngwano iri kibera muri territoire ya Masisi. Donald Trump yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko urubanza ushikiza manza bo mukurikirana ko mu gisagara cya New York ko yabeshye kubijanye n'agaciro k'amatungo yiwe ari remendanya bamwegetse ko. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Donald Trump yahoze ari perezida wa Amerika yavuze ko urubanza ubushikiriza manza mu mukurikirana ko mu gisagara cya New York ko yabeshye kubijanye n'agaciro k'amatungo yiwe ari remendanya bamwegetse ko. Oriane itanga ishaka, dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Ni mu rubanza rushobora kugira ingaruka mbi cyane mu matungo y'inyubakwa za Donald Trump. Umushikirizwa manza muri leta ya New York, Leticia James, yitwariye Trump amwagiriza ko yaronse amafaranga ashika ku miliyaridi w'amadolari biciye mu bubeshi. Trump arabinegura yivuye inyuma, avuga ko urwo rubanza atakindi ari amanyanga. Uru rubanza rwashingiwe muri sentare ya Manhattan rwerekeye ibyagirizo byashinzwe n'umushikirizwa manza wa leta ya New York, Leticia James. Uyu avuga ko Trump yabeshe ku gitigiri cy'amatungo afise kuva mu mwaka wa 2011 gushika muri 2021. Ivyo avuga ko Trump yabikoze mu ntumbero yo kuronka amadeni mu mabanki no kugira acibwe amafaranga make mu mitahe yasabwa ijanye no gukingira amatungo yiwe. Umushikiriza manza Jem asaba indishi y'amadolari ashika ku miliyoni 250,000 z'amadolari y'Amanyamerika. Trump yagirijwe ivyo vyaha byoca bihagarika ubudandaji bwiwe n'ubwo abahungu biwe mu gisagara ca New York. Bose kandi boca bahagarika ibikorwa vyabo n'ivyo amashirahamwe yabo ajanye no kugurisha no kugura inyubakwa muri ico gisagara. Kevin Wallace, umwe mu bashikirizwa manza ba leta ya New York mu biro vya Leticia James, agira ati uru surubanza rusanzwe, kandi uko ibintu biri suko abantu biyubaha bakwiye gukora ibintu. Mu ijambo ryo gutangura urubanza, Wallace yagize ati ibi byagirizo si ibyaha bitagira abo bigira ko ingaruka. Mu kumwishura mu ijambo ryiwe ryo gutangura imburano, umushikirizwa manza wa Trump yavuze ko ubutunzi bw'uwo yunganira n'ubutunzi bw'amashyirahamwe yiwe byose byakurikije amategeko. Ivyo biruko mu gihe biboneka ko Trump ari imbere cyane mu vyegeranyo vyerekana ahagaze mu mahiganwa y'amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wa 2024.
Abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta muri Niger baremeye ikiringo fata kibanza cy'amezi atandatu, barongera aremera Algeria kuba umuhuza mu gutorera inyishu ibibazo biraje ishinga abanyagihugu. Perezida wa Algeria Abdelmajid Tebboune yashinze umushikiranganje ajejwe imigenderanire Ahmed Attaf kugendera igihugu cya Niger mu gihe cya vuba mu ntumbero yo gutanguza ibiganiro n'impande zose zegwa n'ikibazo. Kuri uyu wa mbere, abategetsi ba Algeria batangaje ko kuba bemeye kuba bahuza ku kibazo cya Niger bikomeza kurushiriza inyishu ya politiki muri icyo gihugu. Bavuze ko bizotuma inyishu ikiye mu mahoro itogwa ku nyungu z'abanyaniger n'iy'akarere kose ko muri Afurika mu burengero. Itangazo kuri uyu wa mbere, abategetsi ba leta ya Niger batangaje ko leta y'icyo gihugu mu mpera z'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka yatanze isango y'amezi atandatu y'ikiringo mfata kibanza. Muri icyo kiringo, impande zose zegwa n'ikibazo cya politiki cyo muri Niger zizorondera kumvikana ku bibazo byose bwata ruhande na rumwe rukumiwe. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmytro Kuleba kuri uyu wa mbere yatangaje ko yemera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora gutora inyishu zikenewe mu ntumbero yo kubandanya guha Ukraine ifashanyo ya gisirikare. Mu kiganiro rero habamenyesha makuru ari kumwe n'umutegetsi mukuru ajeje imigenderanire y'umuryango umwe bw'Uburaya Joseph Borrell, Dmytro Kuleba yatangaje ko Ukraine yagiranye ibiganiro bikomeye n'abashinga amateka n'abakenguza amateka b'abademokrate n'abarepublikani ba Amerika. Kuleba yatangaje kuba batategekanisha ifashanyo igenewe Ukraine mu itegeko ryerekeye amafaranga leta izokoresha mu kiringo cy'iminsi 45 iri imbere, yemejwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije atari hinduka rikomeye mu migambi yo gufasha igihugu ciwe. Dmytro Kuleba yavuze ko igihugu ciwe kitabona ko ifashanyo ya Amerika yahagaze kubera iki gihugu kibona ko idakenewe gusa ku vyerekeye Ukraine, ko ikenewe kandi no ku nyungu zacu bwite. Kuleba yavuze ko iyo mfashanyo ikenewe cyane mu ntumbero yo kubahiriza umutekano mu makungu. Umutegetsi mukuru ajeje imigenderanire w'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Joseph Borrell kuri uyu wa mbere yavuze ko Amerika izotora inyishu yerekeye kubandanya gufasha Ukraine. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida w'Uburusiya Dmitri Peskov kuri uyu wa mbere yabwiye abamenyeshamakuru b'Uburusiya ko Uburusiya bubona ko hazogera igihe ibihugu byo mu burengero bw'isi bizorambirwa. Yamara yatangaje ko yiteze ko Amerika izobandanya gufasha Ukraine. Mu misiri igipolisi cyatangaje ko abantu 38 bakomeretse mu muriro wadutse ku biro bikuru byacu mu buraruko bw'igihugu. Ibindi kuri inkuru na Oriane Tangishaka.
Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko bamwe mu bakomeretse bavuriwe muri icyo kibanza nyene, abandi batwagwa ku bitaro. Bategetse bavuga ko bitaramenyekana neza icatumye uwo muriro waka kuri iyo nyubakwa iri mu karere ka Ismailia. Imiduga yo mu bwoko bwa Musehabaniha ishika kuri 50 n'indege zibiri vyarungitswe muri ico kibanza gutabara. Imiriro minini nk'iyo iramenyerewe muri Misiri kubera inzego zibijejwe zidakurikiranira hafi iyubahirizwa ry'amategeko agenga ugukingira ubuzima bw'abantu n'imiriro. Iryo sanganya ribaye mu gihe mu kwezi kwa munani mu mwaka uheze uwundi muriro wadutse ku ishengero riri ku mugwa mukuru i Cairo uhitana ubuzima bw'abantu 41.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mudukurikire no kuri rubuga rwacu rwa internet www akabungu radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, Dr. Denis Mukwege yatsindiye agashime kitiriwe Nobel mu mwaka w'2018, yatangaje ko azokwitoza mu matora ya mukuru w'igihugu ategekanijwe kuba mu kwezi kw'12 k'uyu mwaka. Ibindi kuri iyi nkuru na Temistocle Mutijima.
Aho hari kumurwa mukuru Kinshasa imbere y'amagana y'abamushyigikiye, ubwo Dogiteri Mukwege yatangazaga ko aziyamamariza gutegeka Kongo mu matora zaba ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 12 k'uyu mwaka.
Bagabo, bagore, rubyiruko rwa Kongo, nanjye ndu umunyakinshasa, ibibazo by'abanyakinshasa ndabizi. Mwansabye ko nanjye nashyiramo uruhare rwanjye, nanjye nemeye gushyiraho uruhare rwanjye. Ntangaje ko niteguye gushyira mu bikorwa iyi mishinga ariko mfatanije namwe. Ku bw'ibyo nemeye kubabera umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye.
Ukwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu k'uyu muganga w'inzobere mu kuvura indwara z'abagore kwari kumaze iminsi kuvugwaho cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, kandi hakomeje kumvikana amajwi y'abamusaba ko yakwiyamamaza cyane cyane Bukavu, aho yashinze ibitaro bifite umwihariko wo kuvura no kwita ku bagore basambanjijwe ku gahato n'imitwe yitwaje intwaro. Mu minsi ishizeho abaturage bakusanyije amafaranga ya Kongo asaga miliyoni 160 nk'inkunga yabo mu kumwishyurira umusanzu usabwa ushaka kuba umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uku gutangaza ukwiyamamaza kwe rero kwakira ngo gishyika Ibukavu.
Ni umugabo ushyigikiye iterambere, umugabo ukunda abantu, uhora hafi y'abaturage. Twabyishimiye cyane rwose, kandi nizeye ko hamwe na Dogiteri Mukwege igihugu cyacu gishobora kugera ku mpinduka.
Kuweka kandidati ya
gushyiramo kandidatire kwa Denis Mukwege wahawe igihembo cy'uwaharaniye amahoro mu matora ya 2023 kuri njye mbere na mbere nsanga ari kimwe mu bimenyetso by'uko dufite demokarasi kubera ko ntibikwiye ko habaho umukandida umwe kuko bigenze uko byaboneka nk'aho turi mu butegetsi bw'igitugu
uyu ariko abibona ukundi
njye nk'umuntu uvuka Bukavu mbona yakaretse ibyo kwiyamamaza agakomeza kwibera muganga akomeze avura ababyeyi umurimo we amenyereye ibya politiki abirekera abanyapolitiki kuko wese umunyapolitiki ni muganga hari ikinyuranyo hagati ya muganga n'umunyapolitiki n'ibintu bibiri bitandukanye
Dogiteri Denis Mukwege wamenyekanye nka muganga w'ibitangaza cyangwa se umuganga usa n'abagore yaramenyerewe nk'impirimbanyi iharanira uburenganzira bwa muntu n'ubutabera ku byaha byakorewe abasivili mu burasirazuba bwa Kongo azwi kandi nk'utarya iminwa cyangwa se ngo ace ku ruhande mu kunenga ubutegetsi bwagiye busimburanwa mu gihugu cye ko bwananiwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo no guhagarika amabakorerwa abaturage b'abasivili yagiye kenshi kandi atunga agatoki ibihugu byo mu karere cyane cyane u Rwanda na Uganda ko byaba byarakoze ibyaha byinshi byibasira inyoko muntu mu ntambara zabaye indanze muri iki gice cya Kongo agasaba ko iby'ibi bihugu bivugwaho mu nyandiko yiswe Mapping Report yakozwe n'inzobere za Roni byashyirwa hagaragara kandi hagashyirwaho urukiko mpanabyaha rwihariye rwaburanisha ababigizemo uruhare bose kandidatire y'uyu muganga rurangiranwa icyarimwe akaba n'umupasitoro w'imyaka 68 y'amavuko ijikurikiriza abandi banyapolitiki basaga 20 bamaze gutangaza ko baziyamamaza mu matora ataha abo barimo abazwi cyane muri politiki ya Kongo nka perezida uriho Felix Antoine Tshisekedi na Martin Fayulu Madidi wari watsinzwe mu matora aheruka
tukivuga kuri Kongo inteko za leta FRDC n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 babandanya guterana amajambo ku ngwana iri kibera muri territoire ya Masisi Jimmy Shukrana dufitiye ibindi kuri iyi nkuru
nk'uko byemezwe n'abaturage bo muri sheferi y'abashari bavuganye n'ijwi rya Amerika y'imirwano yatangiye mu gicamunsi cyo kuri iki cyumweru gishyize yabereye ahitwa Kirorirwe kamwe mu duce tugeze gurupe me y'abashari kayembe mu teritwari ya Masisi aka gace kari muri twinshi twigaruriro na 2023 mu kwezi kwa gatatu gushyize ubwo uyu mutwe urwanya leta ya Kongo wafataga amasantere akomeye yo mu sheferi y'abashari arimo na Kicanga umuturage utashatse ku izina rye rivugwa kubera impamvu z'umutekano we yabwiye ijwi rya Amerika ku duce twibasiwe cyane ari Kirorirwe avuga kwibyati yabaturiye Kirorirwe guhunga berekeza handi hantu hatandukanye.
Nibyo imirwano hano muri Kirorirwe yatangiye ejo mu masaha ya 8 iri hagati y'abazalendo na M23. Ubwo izi mitwe ebyiri zashamiranye hagati yabo abantu baje kwirukanka cyane bagenda bahungira Petit Masisi aho EAC iri abariho abaturage baza guhungira.
Uyu muturage yongeraho kuba impande zishya miranye ziteganye mu misozi ya Nturu na Muyange ku buryo isaha iyo ariyo yose ntambara ishobora gukomeza
se yaje kubasubiza inyuma basubira inyuma bahitwa Iruvunda naho M23 ikaba inari hariya kuri antene kugeza ubu ngubu rero abaturage muri Kirorirwe nakikije bose bagiye birukankira kuri EAC ni kuri Petit Masisi naho kugeza ubu ngubu aho FRDC yo ihagara
Muyaye James wo mwishyirahamwe Agison pour la République rikorera muri ako gace avuga ko M23 ariyo yatangiye gutera ibirindiro by'iyi mitwe ya Wazalendo.
M23 yatangiye kwataka ama defense y'aba autodefense aribo Wazalendo iza kwataka abazalendo bari bari hakuno ya Nturo urya ubwo babatatse babazalendo nabo batangira kurwana nabo nta sasu na rimwe bya FRDC byigeze risohoka ni M23 kugeza kuri ubu ihanganye n'abazalendo
mu masama kimirwano itangiye ubuyobozi bwa 2023 bwahise busohora itangazo aho bemeza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zateye ibirindiro byayo muri iryo tangazo M23 ikomeje gushinja leta ya Kinshasa kutubahiriza amasezerano y'abakuru b'ibihugu by'akarere itera ibirindiro bya M23 FARDC nayo ibinyujije mu itangazo ibihakana yivuye inyuma ahubwo nayo ikabikomeje gushinja M23 kutubahiriza amasezerano y'abakuru b'ibihugu yo gushyira imbunda hasi ibyo kwitana ba mwana ku mpande zombi byateye abaturage impungenge Olivier Kanyejomba ni umuyobozi wa societe civile nshya mu territoire ya Masisi
ibi bintu biduteje impungenge cyane ubwo hagati ya FRDC na M23 bamwe basoye urupapuro none bavuga yuko batewe na FRDC nayo ikaza ivuga uturere twa twagiye dufatwa na M23 yigaruriye yari yaravuyemo turi gusanga ko ejo nangwe ejo bundi murugiye kutwakiraho tukazabura naho turengana.
Depute Safari Nyagatare Olivier watowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi ku rwego rw'intara y'Kivu ya Ruguru we yahangayikishijwe no kubona abaturage bahunga buri munsi.
Iki duhangayikishije n'abaturage bari guteseka cyane, urabona ino ntambara imaze imyaka ibiri irenga, abaturage bari guteseka, abantu barahunze kuva za Rucuru mwe bifata za Masisi. Ubu ngubu inkambi burengo ziruzuye, iza Kanyarucinya biruzuye, za Rusayo haruzuye, abaturage ntibafite ibyo barya, babayeho nabi, abaturage babeshijwe no guhinga ntibagihinga, ku buryo n'ibyo kurya buno bigoye. Ni ikibazo gikomeye cyane, abaturage bari kurara hanze, bari guteseka, bari kunyagirwa, abana ntibakiga byo murabizi. Inzira yose banyuramo ikaduha umutekano, abaturage bagataha, inzira twayishigikiye.
Iyi mirwano yubuye mu gihe hashize iminsi mike gusa, leta ya Kongo itangaje ko igiye kujya mu ntambara yeruye na M23. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Mu Burundi abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo barimira ku nkengera z'uruhongore kama rwa Ruvubu basaba kuronswa inshumbusho kubera ibikoko vyama vyaboneye imirima. Inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi dushikizwa na Thierry Vendayishimi.
Abo banyagihugu babwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko bashima kurimira hafi y'urwo ruhongore kubera ko hamera cane gusumba amasi bafise, bakababazwa n'uko ibikoko bibonera ariko ntibashumbushwe. Uyu n'umwe mu barimira mu nkengera z'urwo ruhongore rwa Ruvubu.
Turarima ibikoko bica biza bikona, ikibazo rero dufise twonewe ntituronkaho tuvugira. Mbwa twebwe hari nk'abantu usanga bagenda guhiga ibikoko, wewe bamufashe bamuca umunyororo nyine akora impimba. Mbwa twebwe twonewe nta n'umwe aronka shumbusho k'ibintu byiho byonye. Uno mwaka aho nta n'uwari ibikoko byose zarabimaze kabisa.
No muntu wari ku mutumba Kibingo baremeza ko abarimira hafi y'uruhongore kama wa Ruvubu barima ntibimbure. Matias Bucumi umwe mu batowe kuri uwo mutumba avuga ko we n'abarongoye bagerageza kurinda ibikoko imirima yabo naho uburyo bakoresha atakinini bufasha.
Twe duhora dukingira mu kuharira tukaza turazihinda zisubira tukubaka imiganda uduce turaramo kugira darira imbogo tuze turazihinda n'ukwamira nyene n'ururimi gonye tugatera amabuye n'ibinombe vaho hanyuma zikiruka canke tukagira guti nk'umuriro ugishirira kugira ngo zibone ko umuntu ari hafi gishira zikakibona mu gishi imbogo zica zigenda.
Ibyo biruko mu gihe hagati y'imirima y'abanyagihugu n'ugo ruhongore rwa Ruvubu hari kirere kingana n'ikilometero zone tampo mu Gifaransa, ariko ico kirere nticubahirizwa n'abarimyi nk'uko bivugwa na Make Bakunda Intwari ajeje ugo ruhongore, ari naco gituma ibikoko bibonera imirima.
Haratekanijwe yuko hagati y'akarimbi ka park n'imihana y'abene gihugu haba hariho zone tampo ikilometero mugabo dusha twisanga babene gihugu bagima bagakoza ku karimbi aha naho usanga mbere rimwe rimwe neza ari ntambamye kuko usanga batse barimo baseregeta binjira muri park. Ukubura zone tampo bituma ibikoko bitagira umwitegenzi bigisohoka park bico bishikira mu mihana y'abene gihugu. Mwiri teko nanyene barategekanya yuko izo metero zoja ariko urumva nakantu kagihaze
nayo kubijanye n'ishumbusho ababone we basaba wajeje uruhongore rwa Ruvubu abona ko hari hakwiye gushirwaho ikigega kibigenewe nk'uko itegeko rigenga amashamba mu Burundi ribivuga.
Itegeko rigenga amashamba ryategekanye n'ikigega fonds forestier mugabo gushika uno munsi itegeko rirabivuga mu gihe n'ikiraja bivanye n'intunganyo nshasha araho usanga rero abene byo kubeshe bigaka kitaraja bashobora kubura n'ingene botunganiriza. Ahubwo tugasaba leta yuko yodufasha ico kigega kikajaho kugira ngo hamwe byoshika hakakira uwononegwa ikigo bepeye gishobore guca cikora kwicukigega byango byoroha.
Ikigega bidakunda ko kijaho muri kino gihe nkuko bivugwa n'urongoye ikigo OBPE kijejwe gukingira ibidukikije. Bereke Masi atunga Imana umuyobozi mukuru w'ico kigega ku rwego rw'igihugu ahamagarira nyabuna abo barimyi kwirinda kurima ibitegwa bimotera ibyo bikoko.
Ikigega sinzi iyo coza kiva ariko ku banyagihugu bidoga twe tuma twe turabanura ariko nk'ibitego usanga bituma bijya bikoko bisohoka nobwira nk'igitegwa cuburo n'igitegwa cy'umuceri cyane cyane ibikoko by'imbogo biramotegwa cyane n'ivyo bitegwa twaba duhana na bene igihugu cy'ivyo bitegwa aho hantu babereka kubirima bakabirima kure yahana rubibe n'iryo shamba aho hamwe rubibe n'iryo shamba bakarima ibindi bitegwa atakibazo bishobora gutera.
Uruhongo ruhongore kama gwa ruvubu rukora ku makumine umunani ntara ya Karusi Ruyigi Cankuzo na Muyinga nkuko make bakunda intwari ajeje ugo ruhongore kama abivuga ruri mu bwoko 44 bw'ibikoko 80% kwijana by'ibyo bikoko harimwo imbogo indonyi ingeregere n'ibindi bikaba birisha nkuko ajeje uruhongore kama gwa ruvubu arangiza abivuga
njoti mwari muduteza amatwi aha ni ibiganiro vyacu bigarukiye turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikirira ijwi rya Amerika turashimiye kandi bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro umwanya ukurikira twabuhariye ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuyisomegwa na mugenzi wacu Eugene Mukankuzi
ubuyobozi bwa Perezida Joe Biden bwemera ko ejo hazaza hisi harimo kwandikirwa muri Afrika akaba ariyo mpamvu dushaka gutera imbere dufatanya urunana dukoresheje ibikorwa byinshi by'ubutwererane bishingiye ku gufatanya no kubahana ibyo byavuzwe na Minisitiri w'Ingabo Lloyd Austin mu ruzinduko rwe rwa mbere muri Afrika kuva abonye uwo mwanya mu ijambo yavugiye muri Angola nyuma yo gusura Djibouti na Kenya Minisitiri w'Ingabo yibanze ku butwererane mu bya gisirikare mu gace kisi gahanganye na bimwe mu bibazo by'ingutu bibangamiye umutekano muri iki kinyejana cya 2021
These threats include violent extremism piracy, cyber vulnerabilities and climate disasters.
Ibi bibazo by'ingutu by'umutekano birimo abaheza nguni bakoresha intwaro, ibisomirizi bisahura amato mu nyanja, ibisuma biteza akaduruvayo kuri za mudasobwa zishanditse ku mbuga nkoranyambaga, impanuka zikomoka ku mihindagurikire y'ibihe. Akenshi izo mpanuka zigera rudubi kubera ubuyobozi bw'igihwahwari. Inzego z'ubuyobozi zigenzwa no gusahura n'ubukene bw'abaye karande mu baturage. Akaba rero ariyo mpamvu twiyemeje gufatanya na bagenzi bacu bo muri Afrika kugira ngo twongere ubushobozi bukenewe kugira ngo babungabunge umutekano w'abaturage. Ibyo bikaba birimo imyitozo ya gisirikare yabugenewe kongera ubushobozi mu kwihaza kurwanya iterabwoba, ubuhanga mu kugemura ibikoresho n'ibikenerwa n'ibindi byinshi.
Ministri w'Ingabo ati ibikorwa dufatanyije bigamije gushyigikira inyungu twese dufite mu kubona umugabane wa Afrika uri mu mutekano ushobora guhangana n'ibizazane kandi waguye amarembo ugendera ku mategeko aha buri wese amahirwe yo kwiteza imbere.
Afrika ikeneye byinshi byiza biruta inkonkobotsi zigenzwa no guhonyora uyu mugabane. Afrika kandi ikeneye byiza biruta abayobozi b'abanyagitugu bagenzwa no gucuruza imbunda za make bohereza abacancuro nk'aba wa mutwe wa Wagner cyangwa bimisha ingano zituma baramuka abaturage bicwa n'inzara ku isi.
Yungamo ati Afrika ikeneye abayobozi b'agisivili bajyanye n'ibyo abaturage babo babitezeho kandi babatega amatwi. Mu gihe ibihugu byinshi bya Afrika byayogojwe na za kudeta, Minisitiri w'Ingabo Austin yagarutse ku ngingo y'uko ubuyobozi bwa gisivili bugomba kugenzura igisirikare.
Iyo abajenerali ba gisirikare bahinduye ugushaka kw'abaturage bagashyira imbere ibyifuzo byabo batitaye ku mategeko, umutekano urahungabana maze demokarasi igakenyuka. Afrika ikeneye abasirikare bo kwita ku baturage, ntabwo ari abaturage bagombye kwita ku basirikare.
Ministri w'Ingabo Lloyd Austin yunze ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gutera inkunga inzego za gisirikare z'inzobere ziyobowe n'abasivili. Tuzakomeza dufatanye mu gucengeza amabwiriza y'iyamaguhiri ku butegetsi bwashyizweho mu nzira za demokarasi. Kandi ntituzatinya kubwiza ukuri abo dukorana nabo mu gihe inzego z'umutekano zabo zizaba zirenze kuri iyo myitwarire myiza mpuzamahanga. Ministri w'Ingabo Austin yakomeje agira ati demokarasi ntiyoroshye kandi nta nubwo ari miseke igoroye. Ati ariko niyo nzira nziza kandi itaziguye igana ku mahoro n'uburumbuke. Ni inzira miliyoni nyinshi z'abantu kuri uyu mugabane zahisemo nta gahato. Ati Amerika yishimiye gushyigikira abantu bose bashaka guverinoma zigenga zaguye amarembo kandi zigendera kuri demokarasi.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri mikro ari kumwe nanje Fidel Niyongabo, mugire amahoro n'umunsi mwiza mwese.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa mu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntankeka ko izorushiriza. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu.
You are my African queen. Just like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scenery with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing.